aba barundi biganjemo mu ntara ya Cibitoki bari gusaba ubuhungiro muri Congo aho bakambitse muri Sange. Bamwe bari munsi y'ibiti, abandi bari mu rupangu, mu gihe abandi nabo bari mu bihangare. Shimirimana Desire n'umwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Congo yageze muri inkambi y'agateganyo ya Sange mu kwezi kwa gatandatu avuye mu ntara ya Cibitoki komine Rugombo. Avuga yuko yahunze igihugu cyiwe bitewe n'uko yahohoterwaga n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi.
Icyatumye mpunga jewe nakoreye umugambwe CNR abo tudasangiye umugambwe rero nibo bantoteje ngo kubera tuzavuga ururimi rumwe. Iyo bagiye mu myiyerekano jewe sindimwo, iyo bagiye mu bikorwa byabo jewe sindimwo. Nicyo cyatumye jewe baca banyomora nka ndomo kugira ngo bakomore ntibakwirukana ku murango, barakureka ukaryama mu nzu. Maze kwinjira mu nzu isaha zine z'ijoro cyangwa saa tanu bumva basibiye ku muryango bakwita imigere soho tukumesure n'imvugo bakoresha. Hanyuma rero ubonye aho uca ukaca wiruka, aho niho usubirayo kuko nta mutekano wawe ubuhari.
Ku bwa Sibomana Elizabeth wavuye mu ntara Gitega nawe yemeza yuko yahisemo guhungira muri Congo nyuma yaho umugabo we shimutiwe n'abantu bataramenyekana.
Baradutoteje tubayeho nabi, abagabo barabomora, babana tubafise uko ntibafise base, niba base bazogaruka ntitubizi. Ubwo rero mudutabara mukadufasha. Impamvu natumye mpunga baratoteje umugabo wanjye aromoka
avuye mu ntara abandi bamutoteje
mu ntara ya Gitega.
Ni bande bamutoteje
ntitubizi, tubaza kubomora inzu.
Gute
baraza bagabomora inzu ngo usohoka sohoka, hanyuma mbere mu kugenda yanyuze mu idirishya ariruka.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bara mu nkambi y'agateganyo ya Sange bagaragaza yuko ubugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa.
Nagiye guhiga mu bakongomani akazi nakabuze, ndavuyemo ndatashe. Ndi mutwana dutanu uyu munsi kugira dufungure ni ngorane.
Biragenda gute kugira ngo ufungure wowe?
Kugira ngo dufungure ngaho umuntu aragenda guhiga akazi mu bakongomani akabura akazi. Hari igihe utombora ugasanga uraronse wagura ku kajumbu umuntu agafungura.
Gusa bamwe muri abo barundi basobanura yuko kugira ngo bafungure barinda kujya gutera ibiraka mu mirimo y'abaturage b'abakongomani.
Hano biragoye n'ujya ubona asohora isuka akagenda gukora, hari igihe abagize amahirwe akaronka nk'umukongomani bamenyana ngaha akaba ari waza kumuha ako kazi. Ariko ngaho utarutse umukongomani mumenyana guha akazi ntugendagenda itazi, uraguma ngaho hanyuma urose nyine uraronka ukaronka umuntu akutwara ukagenda guhiga ibyo uragenda mugabo mugihe utagiye uca wirirwa inzara n'abana bakirirwa inzara nawe ukarara inzara.
Nze ibibazo biriyo cyane twe rero abagabo n'ikibazo kirekire cyane abadabana mitende urarengana gatoyi hari aho bita DGM cyangwa anere aho nyine urafashwe hari ngene waruze niyongero ufatiwe mu nzira kubera atakundi utari burari mu gahinga wemerwa ibara twadumbi dutanu waronka ukamusigira mukabandanye ukahita ubwira umwana byagenze finanse kumererwa nabi ageza wakubiswe bizaga telefone aho gasize ngaho nyene nta duwe kwagushwa rufise ariko nta kundi kwagushwa.
Frank Ngandu ahagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Sange avuga yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu bamaze kwakira abarundi barenga 500 basaba ubuhungiro. Andi makuru ava mu gihugu cy'u Burundi yemeza yuko muri abo barundi baza gusaba ubuhungiro biganjemo mu ntara ya Cibitoki bahunze inzara bitewe n'uko imyaka bahinze yishwe n'izuba ryinshi ryavuye. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.